Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'icyo cy'u America. Iyagagitsi ndimwa rirava kuko igice kinini cyo dufise kidakoreshwa. Amatohoza yishiramwe impuza makungu FAO yo mu myaka 3 iheze yemeza ko urugero ruri munsi hegitari imwe yonyene arizo akoresha. Muri rusangi ibice 62% cy'isi ndimwa ku isi ibikoreshwa. Imvo nuko igice kinini kiziziwe n'amashamba ahandi naho hakaba hatamera kuko ikigo mpuza makungu IFPRI gikora ubushakashatsi mu by'ifungurwa cyabitohoje haraca imyaka 2. Mu gice cy'isi ndimwa kitarakoreshwa ku isi ibice 60% tubisanga muri Afurika y'umunsi w'ubugaragwa bwa Sahara. Ukwiyagurira kw'abanyagihugu kudakurikije amategeko gutera iyononekara ry'amashamba, ugushira uburyo buke mu burimyi bikorwa n'amareta kubuza abarimyi gukoresha ubuhinga bugezweho bwo kugwiza umwimbu. Ibiharuro by'umugambi wita iby'iterambere PNUD byerekana ko amareta yo mu mugabane wa Afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara agishira ibice 5 gushika kuri 10% byayo bikoresha ku mwaka. Uko ibintu bimeze byunyurwa nuko akomorera amashirahamwe mva makungu ibibanza by'uburimyi byari bitunze abanyagihugu. Ukubangikanya ibitegwa mu kibanza gito birafasha kugwiza umwimbu, ariko kandi byo kwisunga ibitegwa bishobora kubana no gusubiriza imbuto zitimbuka cyane nk'uko igisata cya ONU kijeje imfungurwa FAO kibivuga. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ikibazo cy'amatongo hamwe n'uburimyi. Kuri mikro muri kumwe na Diane Ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Muyinga. Mugenzanje ara ivira nkunda arubaza ati twogwanya gute inzara duciye mu burimyi ngizi nyishuru muha
tukareka kuba ibinebwe nyine tukatatarondera tugakora ku mitumba hari habantu bajejwe ibintu by'indimo bakaza barakurikiza ry'amategeko baba
kagaragaza gutabira indimo zacu
nkaza turarima ubaje guca ibisorosha mu yavu
komenya kuratsi ibibara
kubera amatonga ariyo burare n'uburamuko bw'abarundi
twashobora kuyakingira kugira nk'ukura ntizi yatware
tugiye turarima ku murongo tukagenda turakurikiza inyigisho z'abakoronomi baduha
twebwe turarima twivuye inyuma tukareka kwama twicaye ngo turindiriye ibiva hanze.
Abakuru b'imitumba bohimiriza abo bajejwe kugira bashobore kugwiza umwembe
bogwanya amarigara abantu bakarakuza barayerera
no mu mashuri nyene bo bigisha ubujanye n'uburimyi yuko navyo nyene mu biteza imbere igihugu burimo
abakorora nk'ibitunga kugira baronke umwavu bashira mu mirima bakagira amashyirahamwe kugira bafasha kugira biborohe.
Gutabiza umwavu uvuye mu by'abantu bakoresha no kurima tuzika mu gihe cy'isiza byongereza akanoverisi byongeye ugukoresha uw'ikizungu ko kwisunga ubwoko bw'ibitegwa n'ubw'isi ndimwa kugira umwimbu ube mwinshi ku kibanza gito. Ibyo byarafashije abanyagihugu bo mu burengero bwa Kenya babayeho ku rugero rw'abantu 500 ku kilometero kwadarato nk'uko ishyirahamwe FAO ryabisanze haraci imyaka 2. Uburimyi butunganywa n'abagize imiryango butanga ibice 70% by'ifungurwa zimbugwa ku isi. Ugushigikirwa na leta ko kungura abanyagihugu mu bijyanye no gushinga ubuzi, ukugabanya ubukene, gufungura nabi no kutirukira ibisagara nk'uko ishyirahamwe IFPRI rikora ubushakashatsi mu by'ifungurwa ribivuga. kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ikibazo cy'amatongo n'uburimyi. Tega matwi itohoza mugenzi anje ara ivira nkunda yagiriye mu ntara ya Muyinga. Ara ivijambo ni kwa
ibura ry'amatongo y'ukurimamwo rituma imijyango yabateshejwe izabo n'abahungutse bo mu kigwati cy'amahoro cy'inyarunazi muri komine Buhinyuza intara ya Muyinga itegwa na Kigoyi. Kukaba nkako iyo mijyango irenga 300 ibeshejweho n'ukurima icingero. Filemon nta mwana atugira ko imyaka 5 iheze agaburira ibibondo bibiri n'umukenyezi wiwe mu buryo bw'amafaranga 1000 aronka aciyitasha ryo ku munsi. Umubabaro ni wose ku mijyango yashizwe hamwe mu kigwati cy'inyarunazi idafise amatongo y'ukurimamwo. Dutega amatwi Gaston Niyongabo afise abana 5 na Bosco nta kiruti mwaro baba muri ico kigwati.
Akamara manje birababaje kuba ufise umujyango w'abantu 4-5 utafise aho urima ngo baronderere akajoja kabo.
Twaje tuzi ko bazoduha amatongo turime twavuye Tanzania baratwemereye kugeza n'uwo munsi.
Ibintu biruko mu gihe itongo leta yahaye imijyango iba mu kigwati cy'inyarunazi ritimbuka. Nk'uko twavyiboneye ico kibanza kingana na hegitari 3 kigizwe n'ibumba hamwe n'inyovu. Vyongeye ugukoresha ifumbire kubimfa gusa mu kongereza kanovera kisindimwa. Inshuro 3 zose Shadrine Iradukunda amaze guteragira ibigori n'ibiharage abanje gusukayo umwavu w'ikizungu imbuto zihera mu kuzimu. Uko ibintu biri vyunyugwa nuko ukurimira hamwe mu mashira hamwe y'uburimyi kumaze kudebukira abanyagihugu bo mu kigwati cy'amahoro cy'inyarunazi. Ukutimbuka kw'imbuto za kijambere zitewe muri iryo tongo ni kimenyetso cy'uko ritamera. Kumvirize uko vyagendeye abavyeyi Aline Nininahazwe na Venasia Chimpaye.
Kijambere rano mwumbati ahuteye hose uraza mugaba aho hantu tumaze kuhatera inshuro 3 ntukura nyene n'agakombe na kamwe kuduharage twigeze twakura cyangwa dukureho n'ikizumu kimwe kandi amaboko y'ukurimanda yafise.
Ukubaho kw'imijyango idafise amatongo yo kwimiramwo gutuma abana bafatwa n'ingwara zo gufungura nabi. Babiri bafilemo nta mwana bagwaye kwashi kuko bajya rimwe ku munsi. Akatari gake ugwaruka rurahebe ishure mbitewe n'ukuri tonda ko ataco bashize mu nda. Uko ibintu biri vyunyugwa nuko imfashanyo igizwe n'ifungurwa zinyuranye iyo mijyango yahora ironswa uko amezi 3 aheze itakiza ku gihe. Jean Berkimas Mpabansi umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Muyinga asigura ko ari kuyimenyereza kwigwana ko itarinze kuzerinze. Ibura ry'imbuto rituma wiyungunganije mu burimyi bwo munsi y'urugo ateragira tevye. Shadrine Iradukunda afise abana 3 yashikiye muri ico kigwati avuye Rukore muri Tanzania avuga ati
naharya muri iyi paraseli nararimye ndakarimye nyaga paraseli ndaburi imbuto ndagateragiramo.
Ubukene buri mu miryango butuma abayigize bomoka gupagasa mu mahanga. Iyirenga 18 iramaze gusubira i Tanzania no mu Buganda kuva mu ntango z'uno mwaka nk'uko Bosco nta kiruti mwaro ari mu ndongozi z'ikigwate cy'amahoro cy'inyarunazi avyemeza. Zongeye ukurondera ico rirenza biciye mu buryo buvuye mu kugurisha imijyango n'amadirisha y'inzu gutera ingwara mu bana. Iyizi imbere ni malaria itegwa n'imibu kuko bajyama inzu zirangaye izindi zidasakaye. Ukudateza imbere uburimyi kuva kwibura ry'igisata ntunganya amatongo mu ntara ya Muyinga. Frehete Dukundane musanteri wa komine Buhinyuza arabisigura.
Kamwe rero nk'icyo gisata twa tugifise ngaha mu komine ico dufasha kugira ngo ibyo bibazo bigabano banashaka ni komine urumva ntishobora gutera imbere. Ubwa mbere umuntu afungura nabi aca yamara kwaragurika.
Ugukwiragiza mu ntara zifise amatongo yimbuka abatesheje izabu n'abahungutse bava mu bihugu byo hanze na kamo gategwa ubushikiranganji bwo gufatana mu nda.
Ikwirirana ry'abantu rituma isi ndimwa yaga bikanagwiza impari mu bayikoresha. Urunani mpuzamakungu ISE gwitaho iby'amatongo ruhanura ko abantu bokwama bubahiriza amategeko agenga iby'amatongo. Muri rusange ukongerereza uburyo isi itamera koca mu kwatera ibiti bibana n'ibitegwa ivyo bica kubibabi bibikomokako biba intabire ikindi cokogwa n'ukuharinda inkukura mu guca imikobeko nk'uko ikigo mpuzamakungu IFPR igikora ubushakashatsi mu by'imfungurwa cyabitohoje haraciye umwaka kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ikibazo cy'amatongo n'uburimyi tega amatwi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga Jean Berkimans Mabansi akabaganira na mugenzanje Ala Ivirankunda
Jean Berkimans Mabansi ndabaramukije
amahoro
ibuhinyuza bajya biganije hamwe mu kigwati cy'amahoro barafise inzara ivuye kuko babahaye ahantu hatimbuka
tubabwiye tuti hihereza hajya genda muharime bari babahaye n'impene kugira ngo barankumwavu mu bw'impene bashe bazijya
ubu bavuga yuko bagerageje gutera inyumbati ibijumbu ariko ntivyamera
ubu baca baguma bazinze amaboko mugabo gashima kuja gukorera abandi kubera baca babaha ijubwo nyene
nta mugambi mufise ko zoho umujyango umwe wese ahushora kuri
tutinya ko bashora ko haronka akavuga ati aha ni wanje amakacha hagurisha nivyo cagarukamo kubera ico gihe biragitwa igiwe mu bisanzwe bajya bari muri yasite bari bamaze gihe bafashwa ntarimwe mu mezi atatu ubushikiranganje bujejwe gufata munda abantu boreka kwama bateze amaboko kuko bya gusaba utere ubwenge buke
mubona yuko ngaha muri ntara ibura gigisata ntunganya amatongo byo bari mu bituma hamwe bibazo bijanye n'uburimyi cyo kene amatongo
bijyo gabanya n'induru nta burenganzira bufite gutanga itongo umwe wese aronka ahiwe nandi n'abashinduki
yumva mudiho gusa akumva amajamba urimo kero Burundi bwa nyaburunga abarundi barasangiye umugezi mu bubinzi
Arakoze ala Ivirankunda kuri ayo majwi n'icyo kiyago adushikirije. Tumira amategato mukumviriza kano karirimbo katubwira ko yagajya amatongo ikwiye gutuma tubyara ku rugero.
Inkoto n'amatungo by'amabisa sitinganda Itibagiwe cyucu n'amasomo duhana kugiziga gusa Adateka kabano n'igasiba duhonyango Amatako yifutiyo nasiba kunyago Yivuye mu rukiko n'imbuba watinze
Twibutse bariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kiraci ry'Amerika No musi tukaba turiko tuvuga ibijyanye n'ikibazo cy'amatongo n'uburimyi Waruka ntimurambigwe guma hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
shaka mbatse igituma ubu basigaye babuza gutorera ibyatsi cyo bya byinshi
bironona igisenge cikirere naco nyene kagira inkurikizi kuhinduka gibihe ushobora gusanga ikizuba cyatse canke nahiguye ikagwa n'inguvu nyinshi aho usanga byononye ibitari bikina cyane cyane indimo byaribonekeje yuko aho bagenda baraturira byonona isi bikonona narabijya byose bituma hajya bateragiye isi ntibe ikimera nkuko bavyipfuza mbere haribonekeje n'ingwara zimwe zimwe zivuye nuko kuntu Isi igendiro nonekara.
Mbaza ndakwishura.
Inyigisho zijanye n'uburimyi nta kuntu twagiroso mu mashuri.
Cya cigwa bita imenyesha ntara, cya cigwa cindimo abanyeshuri bagira bageze mu mashuri yisumbuye. Nta muntu numwe yaciye ku ntebe y'ishure atize icari cyo ibirere ihinduka y'ibihe ikoze isi.
Mbaza ndakwishura.
Abaje abantu ba mu gisagara badacaho barimo boca bagwanya inzara gute biciye mu burimi kandi batari
bakaja mu mashira hamwe atandukanye aho batanga ingurane kugira biyungunganye kugira bagire urudandazwa ruto ruto inyungu baharonkeye bakiyumvira gutera imbere buhoro buhoro
mbaza ndakwishura
ni kubera iki umwavu w'ikirundi
n'umwavu w'ikizungu udafumbira kumwe
haje umwavu w'ikizungu usanga umwimbo ubonetse niko nanigoga kazuri mwinshi ariko ugasanga akanovera kuwo mwimbo atakariho umwavu w'ikirundi nyene n'umwavu utanga umwimbo ahageze ariko utagwiriranye nako kaba ari ifungurwa zirimo ingabura zose zikenewe kugira umubiri w'umuntu ugumana amagara neza.
Rugamba rwa makinka yanje
waruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura abantu bacingero burumose ugwanya inzara gute
boje hamwe hama agahanuza ari mu mashira hamwe ari mukunga ubumwe nabandi cya bintu bita ikirimba aho usanga buhoro buhoro ashobora kuziganya udufaranga tumufasha nawe nyene kwiyungunganya mu buzima bwa misi yose muto tuntu yaziganyijemwo arashobora kurondera itongo akota agaheza karima umwimbo gaheza ukamufasha kugwanya inzara
mbaza ndakwishura.
Iyo bavuze inzara ariko bavuze nk'ubukene bw'ivyimburwa mu ntara canke mu gihugu cyo barije
inzara iva nuko abantu bataronse ico bafungura abantu bataronse ico basuma kugira bafungure rero no kumenya yuko ubukene bw'inzara bavuye ku bukene bw'ifungurwa mu ntara canke mu gihugu
mbaza ndakwishura.
Jesi numvishije ingene twagwanya inzara tubifashijemo n'inzuzi.
Murazi yuko abantu benshi bakunda kurima aho bashobora kuba bafise umwonga bashobora gufatamo amazi kugira uvomere imirima yabo cyane cyane mu ntara zimwe zimwe hari ubukene bw'imvura. Rero iyo nzuzi badashoboye kuzikingira ngo bazibungabunge bishobora gutuma haba inzara mu ntara kanaka.
Mbaza ndakwishura.
Ku bantu bahungutse baba mu masite badafise aho barima none bace bagwanya inzara gute
ngo kuri iminwe mu mpuzu bakagenda kurondera akazi mu micungararo aho usanga abantu babafise amatongo bakabarimira bagacingero aho bahakura umushahara ushobora kubatuma bashobora kwiyungunganya canke bagakora ikindi kintu kibafasha nabo kubaho neza mu misi iri imbere.
Rugamba rwa makinka yanje
ikiganiro nikira n'umunyene muganga Anita Munyana abandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura.
Nko kuri twebwe abanyeshuri usanga twiga tutarabarimye ukuntu twofasha muri ivyo vyo kurima kugira tugwanye inzara.
Abanyeshuri bararonswa inyigisho zitandukanye kuvyerekeye uburimyi. Abanyeshuri baraheza bagaterera impanuro abavyeyi babo bakumva yuko ntibateragire uko bashaka bateragira bisunze kugwanya inkukura canke bakabahanura kuvyerekeye umwavu ukuntu bawurondera biciye mu vyo bakoresha muhira eka n'ukuntu bovomera kugira amazi ntiyonone ndimo.
Mbaza ndakwishura.
Kujya mwavu wa angere dukunda gukoresha uyo ubuseshe mu ndimira ukahatera ibiharage cusanga byahishiye none bajya bivakoke.
Mwazi ko amangere ari mu bwoko bwinshi akogwa mu mihinga itandukanye no mu mahinguriro atandukanye no kumenya ko zirya angere kenshi na kenshi ziba zikorewe kwere imirima yo mu bihugu bya Buraya rero ugasanga babizanye hano mu Burundi ushobora gusanga bishinzikaje isi ndimo yacu.
Mbaza ndakwishura.
Jena girambaje huma na fisa gato gato ya yogwanya inzara gute.
Mugambere no kuraba ahatumbereye. Bega nigiye gitegwa yo hatera. Bege ico gitegwa gitango muimbungana gute. Ivyo vyose rero aricara akayisuzuma agaheza gatora ikibereye.
Mbaza ndakwishura.
Nenge umuntu afise umwete wo kurima kandi akaba afise n'umwete wo kuronera ariko atagira itongo na rimwe cyangwa byifata mu gute.
Ni byiza yuko aronka umuntu amufasha cyane cyane kumuronsa ari agatongo yo kwikorako canke agatongo arimo iyundi muntu agaheza akamuhemba canke akaja hamwe n'abandi kugira biyungunganye mu bundi buryo butandukanye byose birakunda ariko ni byiza yuko yubigira umugambi umwanya abona ko afite iryo shaka ryo kurondera cyane cyane no kwikorera kugira ashobore kubaho uburimi azokora siwe wenyine azoburonka mu inyungu eka no murundi wese ahazoshorera ubuzobigura ubuzobifungura
yumva mu gihe gusa akumva amajambo urimo kera Burundi bwa nyaburunga abarundi barasangiye mu kije mu bindi
arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayigwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katubwira ko yagajya matongo ikwiye gutuma tubyara ku rugero
Inkoto n'amacumu by'amabisa sitinganda Gitibagiwe cyucu n'amasomo duhana kugiziga gusa Agatse kakabano n'igasiba guhonya ngo Amatoko yifuti yona siba kunyagwa Yubuye mu rukiko n'imbuba watsinze Babwinira misheni makaba gushite chini Twiye kuba makini Ugusu na gatoyo uruhukira mu buroko Arahomura nibaza tukatitsi ibitoko
Twijambo abanywanyi bacu Emmanuel w'Imakamba abaza ati harya umuntu atura amanga ati byo babiva kuki arongera akabaza ati mbega woyirinda gute muganga Anita Munyana muduhere inyishu umunywanyi wacu
umva ku bintu umuntu aba yafunguye iyo byashitse izo mfungurwa bikanka yuko umubiri ubihingangura hama umuntu bikanka by'ukuri ko abisohora rero ugasanga aguma atura amanga ati ni kubyirinda rero umuntu wese ajya nta buri kintu afungura akabona ko iki kintu kimutembye neza n'ikindi kimutembye nabi cyo cyose kiba camutembye nabi araheza akabimenya akabigwanya mu kutabifungura
gaza nikore mundagazagaza uvuze vya wiki
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga zagize icyo zimufashije. Kuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Ahugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'abasokuru. Uno munsi ubuguti iyo umugabo adafanye ibyanwa afana ibyakwaha.
Nikubwiye iki?
Iyo ubu uri mu bihe byiza ukabandanya gushaka kubiryoherwamo urashobora gupfa hari izindi ngorane wagize kubera uko kuryoherwa washatse
nikubwiye iki
ivyakwa abantu bose baratse hari ibintu ngira ngo bitameze neza nikuvuga umuntu ariko arakora nk'ibintu bimeze nabi bishobora gutuma agira ingorane
nikubwiye iki
umuntu iyo akuze akabona umenga icerekana yuko akuze bwo barubwanu ariko hariho nibindi bishobora kwerekana yuko akuze ko
arabitoye Dashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe muri kino kiganiro shimiye Joseline Nduwayo na Ala Ivira Nkunda bafashije gutororokanya amajwi Tasitzi nyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kirakiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura byandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 hamwe no kuri 76 944 460 kuri mikro mwari kumwe na jewe Diane Ndonse ndabaseze ndabifuriza kugira amagara meza na utaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Yeah.
nightmare, it's horrible. Right there's the coroner, waiting for you to turn the corner so he can corner you. You're a goner, he's on you. Out the corner of his corner, yeah, he just saw you run. All you want is to rest, cause you can't run anymore, you're done. All he wants is to kill you in front of an audience. While everybody is watching in the party, applauding it. Here I sit while I'm caught up in deep thought again. Contemplating my next plot again. Swallowing a colonopin while I'm nodding in and out on the ottoman. At the Ramada and holding on to the pill bottle then. Lick my finger and swirl it round the bottom and make sure I got all of it. Wake up naked at McDonald's with blood all over me, dead bodies behind the counter. Ish, guess I must have just blacked out again. Not again. It's 3 a.m. in the morning. Put my key in the door. Body's laying all over the floor. And I don't remember how they got there, but I guess I must have killed them. Killed them. I said, it's 3 a.m. in the morning. Put my key in the door. And body's laying all over the floor. And I don't remember how they got there, but I guess I must have killed them. Killed them. Sitting nude in my living room. It's almost noon. I wonder what's on the tube. Maybe they'll show some whoop. Surfing every channel until I find Hannah Montana. Then I reach for the aloe and lanolin. Fuss all over the wall paneling. Dismantling every candle on top of the fireplace mantling. Grab my flannel and my bandana then. Kiss the naked mannequin man again. You can see him standing in my front window if you look in. I'm just a hooligan who's used to using hallucinogens. Causing illusions again. Brain contusions again. Cutting and bruising the skin. Razor scissors and pins. This is when does it end? Phases that I go through. Days that I'm so confused. Days that I don't know who gave these molecules to me. What am I gonna do? Hey, the prodigal son. The diabolical one. Very methodical when I slaughter them. It's 3 a.m. in the morning. Put my key in the door. Body's laying all over the floor. And I don't remember how they got there, but I guess I must have killed them. Killed them. I said, it's 3 a.m. in the morning. Put my key in the door. Body's laying all over the floor. And I don't remember how they got there, but I guess I must have killed them. Killed them. She put the lotion in the bucket. It puts the lotion on the skin. Or else it gets the holes again. She puts the lotion in the bucket. It puts the lotion on the skin. Or else it gets the holes again. I got the nice flash lights and gas. Last night was a blast. I can't quite remember when I had that much fun off my head. Pint of the jack. My last bike and a half. A flashlight. Kim Kardashian. I remember the first time I dismembered a family member. December, I think it was. I was having drinks with my cousin. I wrapped him in Christmas lights. Pushed him into the stinking tub. Cut him up into pieces. And just when I went to drink his blood, I thought I ought to drink his bath water. That ought to be fun. That's when my days of serial murder, manslaughter begun. The sight of blood excites me. That might be an artery, son. Your blood curdling screams just don't seem to bother me none. It's 3 a.m. and here I come, so you should probably run. A secret passageway around here, man, there's got to be one. Oh no, there's probably none. He can scream all that he wants, top of his lungs, but ain't no stopping me from chopping him up, up. Cause it's 3 a.m. in the morning, put my key in the door. Body's laying all over the floor, and I don't remember how they got there, but I guess I must have killed them, killed them.